Turashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mbiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe ndi muri studio ya 5 y'ijwi rya Amerika Washington DC abanyagihugu baba muri territoire ya Fizi iri mu buseruko bwa Republika Demokarasiya ya Kongo babangamiwe n'ikibazo cibura cy'umuyaga nkuba
abantu barara mu mwijima abantu bakorera mu mwijima rimwe nari mugasanga n'ibikoresho birangiritse byuguze bigasha bikagira bite ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura umuriro y'amashanyarazi
unumwe mu banyagihugu agaruka kwikena ry'umuyaga nkuba muri territoire ya Fizi iri mu buseruko bwa Republika Demokarasiya ya Kongo inkuru yuzuye ni murano makuru muri make kandi muri Republika Demokarasi ya Kongo ingwano yasubiye kwaduka hagati ingabo z'ico gikugu FRDC na M23 muri groupement ya Kibumba mu masaha mu gitondo 13 abimukira abanyafrika 10 bahitanye n'ubwato bwibiye bugeze mu mazi bahari ya Mediterane hafi y'igihugu ca Tunisia umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo urimo igitotsi catewe n'imikoranire ya Afrika y'Epfo n'u Burusiya idonido yano makuru yose duce ku masonga n'andi twafite ni mukanyi sase mu hafi ya maradio yanyu ntongere ndabahe ikazi namwiriwe inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika makuru yacu reka tuyahere kuyagezweho ijyanye no ku isi abimukira abanyafrika 10 bahitanywe n'ubwato bwibiriye mu mazi bahari ya Mediterane hafi y'igihugu ca Tunisia inkuru yindi tubibaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo
abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi b'igihugu ca Tunisia batangaje no munsi kwa gatatu ko abimukira 10 baturuka muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara bariko bagerageza gushikira umugabane w'Uburaya mu buryo budaciye mu mategeko bapfuye ku munsi wa kabiri igihe ubwato barimwo bwibiramwe bahari Mediterane hafi y'igihugu ca Tunisia abimukira 72 baratabawe mu gihe ibiziga by'abantu 10 vyatowe uretse 10 bapfuye irengero ry'abandi bimukira b'abanyafrika bari hagati ya 23 ntirizwi hari nyuma yuko ubwato bugize isanganya ku munsi wa kabiri hafi y'igisagara ca Sfax mu buseruko bushira hagati muri Tunisia nk'uko umuvugizi w'abajejwe gucungera imbibe z'igihugu Hussein Jebabli yabitangarije itorokanizo ry'amakuru ryo mu France Agence France Presse AFP yavuze ko abapfuye barabaturuka mu bihugu byo muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara itangazo abajejwe gucungera imbibe z'igihugu muri Tunisia ku munsi wa kabiri ivuga ko abajejwe izo mbire batesheje ibikorwa by'abariko barondera kujabuka imbibe zo mu mazi y'ico gihugu mu buryo budaciye mu mategeko hafi y'igisagara cya Sfax hamwe n'ikindi gikorwa nk'ico cariko kibera mu buraruko bw'igihugu
Fidel Niyongabo urakenuye turacari kumwe ubu tujane muri Syria na Tunisia hivyo bihugu bibiri vyasubiye kunga imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka 10 yari heze bitagenderanira Syria yuguruye ambasade yayo i Tunis nyuma yuko Tunisia itangaje igenwa ry'userukira ico gihugu ku murwa mukuru wa Syria i Damas Fidel Niyongabo turacari kumwe
Ikinyamakuru cha Leta ya Syria uno munsi kwa gatatu cyatangaje ko Tunisia gisubiye kunga imigenderanire na Syria inyuma yuko gihagaritse imigenderanire yacu mu myaka 10 iheze ingingo yafashwe na president wa Tunisia Kais Saied yo kugena ambassadeur mushasha yaciye yemezwa buno nyene Leta ya Syria yaciye musubiriza mu ndumane mu kugena uwiserukira muri Tunisia igenwa ryawo bategetse n'iyindi ntambwe mu karere mu ntumbero yo gusubira gutsimbataza imigenderanire na Syria igihugu casinzikajwe n'ingwano inzira yo gusubira kunga imigenderanire na Syria yafashe umuvuduko mushasha kuva habaye ikinyamugigima gikomeye cyane ku igenekerezo rya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri muri Syria na Turkiya n'inyuma nanone yuko Arabia Saudite na Iran bisubiye kunga imigenderanire ubushinwa bubigizemo uruhara Syria yari yakirwe ivomo na mareta y'ibihugu bitari bike by'Abarabu kubera ingingo ya President Bashar Assad yo gukandamiza rikomeye abari mu myerekano n'abasivile mu migumuko yavuye mu ingwano yatanguye mu mwaka w'2011 ivyo vyaratumye igihugu ca Syria gikugwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu Tunisia yugaye ambasade yayo i Damas mu mwaka w'2012
Fidel Niyongabo, tugukenguru kire. Intumwa za Iran zashitse muri Arabia Saudite uno munsi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze. Mugenzi wacu Ariane Itangishaka nivyaje kutubwira.
Ugo rugendo rubaye nyuma y'iminsi mike abategetsi ba Arabia Saudite nabo nyene bagize urundi nkugo ku mugwa mukuru wa Iran. Inyuma kandi y'inama ikomeye yahuje abashikiranganje b'ivyo bihugu bajejwe imigenderanire yabereye mu Bushinwa. Icyo gihe abo bashikiranganje barafashe icyemezo ko bagiye kugerageza gutorera umuti uruhagarara ruri mu karere kabo. Nasser Kanani, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire wa Iran, yavuze ati intumwa za Iran zigiye gukora ibishoboka byose kugira ibiro by'ubuserukizi bwacu Riyadh n'iby'abafasha babo hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe y'ibihugu by'abayisilamu Ijeda byose byuguruwe. Leta ya Tehran imenyesha ko umukuru w'igihugu cya Iran Ibrahim Raisi yatumiwe kuja muri Arabia Saudite. Ruzoba rubaye urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kuva uwahoze ari umukuru w'igihugu Muhammad Khatami agiye muri Arabia Saudite mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda. Leta ya Arabia Saudite yari yahagaritse imigenderanire na Iran mu mwaka wa 2016. Vyari nyuma y'imyiyerekano abanyagihugu ba Iran bagize ku biro by'ubuserukizi bwa Arabia Saudite i Tehran kubera igandagurwa ry'umuyobozi w'ubwoko bw'abayisilamu b'abashiite Namir al-Namir muri Arabia Saudite.
Eka nkengurukire bagenzanje Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka kuri ayo makuru agezeho ijya nyino ku isi bahejeje kudushikiriza mu gice cya mbere cy'ano makuru yo kuri uno mugoroba. Ano makuru yose rero mushaka kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio tuve wa akaburungu kom mukanya tuja mu karere ka Afrika biyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u Burundi aho ubutungane bwasozereye uno munsi igikorwa cyo kurekura abanyororo ni mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri byabo mu mabohero atandukanye. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza.
Niwe ndugiye abitegeka ku mugwa mukuru wa politike niho habereye igikorwa cyo gusozera iryo sekereza ry'umushyizamanza akizigenza wa Repubulika. Sylvestre Nyandubwiwe niwe yigiriye kurekura abanyororo banyuma basozera isekereza yatanguje mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Yibukije abarekuwe ko bahawe ikigongwe cy'agateganyo agirira ko abaha impanuro. Aha hari kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu ibohero rikuru rya Gitega ahari kuwe abagera kuri 56. Iri bohero ryubatswe mu 1926 ririmo imfungwa 1347 mu gihe ryagenewe kwakira abatarenga 400.
Muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'inyingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe 536 mu mabohero yose y'igihugu. Ubwa mbere twaba tubabwira yuko umwitegenzo ari uw'agateganyo kuko imanza ziracabandanye. Musabwe rero kuzamuyitaba amaparike kugira ngo amatohoza yahetswe gutyo imanza zanyu zishyikirizwe sentare hamaze gucika. Ikindi ni uko tubasaba kwigenza neza aho musubiye mu mihana iwanyu ku mitumba.
Isekeza ryatanguye mu kwezi kwa kabiri rifite intumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiriye mu mabohero y'u Burundi. Ishyirahamwe Kate Burundi risanzwe riri mu yandi agateka k'abanyororo rikorera hanze y'u Burundi rirashima. Gusa umunyamategeko Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'ubutungane muri iryo shyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi asanga bidahagije. Yabwijwe irya Amerika ibindi bintu byobwijwe gukorwa kugira amabohero areke kuguma bogaboga abanyororo.
Twe turabona ko ikiri kure cyane y'ibyo tuvuga kubera ko ico gitigiri cy'ubunyororo 500 ku mu Burundi bwose ubona ko tubona ko kiri hasi ufatiye ku byo tubona amabohero yuzuyemo abanyororo uno munsi.
Uyu mushinga wa manza ni umunsi abihuriza ko na Jean-Marie Nshimirimana umukuru w'ishyirahamwe Ntabariza rikorera mu gihugu hagati wasaba inama nshingamateka gutora itegeko ry'ikigongwe cy'ikivunga. Ukuniko yabisigurije rya Amerika
rero hagumye hakora iyo ngingo y'umushyikiriza amanza akizigenza wa Repubulika yonyine n'abanarijya tubona n'abashyiriza amanza bamwe bakwega ibirenge mu gushyira mu ngiro iyo ngingo. Nukuri abanyororo bazokwamara umurengera mu Burundi rero twebwe mu ishyirahamwe nabaza tugatera kamo inama nshingamateka ko hoba cya kigongo bita Amnesty General.
Muri akati Burundi basanga abashikiriza amanza bafite uruhara rukomeye mu bwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero.
abashikiriza manza badahinduye ingendo kugira ngo bareke gushira imbere byo gupfunga uko mbere n'amategeko se byashira imbere avuga yuko gupfunga byari kuza mu gihe kidasanzwe mugabo aba madosiye yokogwa bakurikiranwa n'ubutungane bidegembya bakadoja gupfungwa ruko bakiri urubanza twebwe rero tubona ubu nuko umenga ibyo byari gukogwa mu bihe bidasanzwe byo bita exception ibyo byagarutse biba ingendegwako kuko usanga abantu bari kwakurikiranwa n'ubutungane benshi baca baja gupfungwa imanza z'ibyaha baca babashyira mu minyororo nicyo gituma muca musanga amabohero yuzuye ku rugero runini cyane
namwe ntabarizabona uko
abashikiriza manza bose bobisekeza bakigishwa kupfunga abantu nkuko umukuru w'igihugu yama abivuga ko gupfunga itobe ingingo ya mbere ahubwo hofatwa izindi ngingo nko gukora ikihano simbura munyororo
mukiza manza kizigenza Silvestre Nyandwi arafite cyahanura amuterukira mu gihugu kugira amabohero ntiyamabogaboga
dusaba ko abaparki afise imanza zanyu iyo cyayihutira n'ingoga kuzinyarutsa bazishyire muri sentare hanyuma muburane ibyanyu bitomoka bibone gutomoka ari uwera yere ari uciyuka igihano agiciri abaprokirere bari hano nibaza yuko batwumva batohoze hanyuma imanza zije muri sentare
uko umwaka utashe iruhande h'igongo cya perezida haraba utundi twigoro tugabanya ibiharuro by'abanyororo mu Burundi ariko buri gihe umwaka urangira inzu z'imbohe uko ari 11 zagenewe kwakira abatarenga 4,294 zirimo abarenga inshuro 3 n'izirenga ubuyobozi bukuru bw'amahohero mu Burundi buheruka gutangaza ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwarufite abanyororo 12,256 mu mpera z'umwaka perezida Ndayishimiye yari yifuje ko ata Murundi yosubira gufungwa kireka yakoze icyaha cy'ubwicanyi cyanke ibindi bihohotera kiremwa muntu harimo ugufata ku nguvu Eloje Wilikaneza, Ijwi ry'Amerika.
Eloje Wilikaneza, tugukengurukire iyo nkuru yawe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio atuvewa akaburungu.com tumira mate gato hama duce tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tubabwira iby'umutekano w'ico gihugu. Ingwano yasubiye kwaduka hagati ingabo za Congo FRDC mu mpfunyapfunyo n'umurwi wa M23 witwaje ibigwanisho bagwaniye muri groupement ya Kiwumba mu masaha yo mu gitondo 10:00 mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera yadukurikiraniye ivyino nkuru
Imirwano yatangiye saa 10 za mu gitondo mu gace ka Kanyanja kari muri groupement ya Buhumba ibi byatangajwe na bwana Franklin Byamungu umuyobozi wa societe civile muri commune ya Kiwumba imwe mu zigize territoire ya Nyiragongo Mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika uyemeje ko igitero cya 2023 cyaturutse mu gace ka Kanyamasoro ahagana muri parike ya Virunga aho ingabo za leta zifite ibirindiro yongeraho ko ingabo za Kongo FARDC zahise zisubiza ibitero inyuma ariko imirwanira komeza bituma abaturage bo muri komine ya Kibumba ahagana muri grupe ya Buhumba bati ngo zabo Umuhanda uva Nyiragongo ujya mu territoire ya Rucuru nawo wahise ufungwa by'agateganyo. Aha turi ni muri lokalite ya Kibati mu birometero 5 gusuvuye Kibumba harimo kubera imirwano David Karikumana duhuye na wasuni kigare ryavuye Kibumba.
Ebwane ndurutse Kibumba nazamutse mu gitondo. Tugeze andu vita Kanyamahoro vita tumva urusaku rw'amasasu. Amasasu yakubise muri cyo kibaya. Hari abasirikare ba FARDC bahita batuhagarika badusubiza inyuma. Hari tuhagararaho nk'amasaha 2-3 gucyo. Ayo masaha yamaze kuzura tubona abayasi baramanuka aho bamaze kunyura bamanutse mu kandi kanya hasenga iminiti 30 gucyo bahita bagaruka baratuganiza
uyemeza ko barwanaga n'ingabo za leta nta myambaro ya gisirikare bari bambaye
ingabo za yase zatwerekeje na guverinoma iratwemera turenge iyo migwano tuve turukumva tu amasasu ariko nimbaraba bavye bari mu tenis civile abo bamanuye
iyi mirwano yongeye kubura muri komine ya Kibumba na Buhumba irimo gutera impagarara abaturage bo muri Kibati dore ko ari hafi yaho imirwano ibera kuri ubu Kabumba sinamenye ni umuturage wa ni Kibati arasaba leta gushakisha igisubizo kirambye
ubwo badufite nuko turukubwira ngo hari wenda ngiye mirwano yadusangana ni Kibati wenda igasubika twimura mu ngambi yo dutuyemo kwe twari dukeneye ubuyobozi bwa Kongo n'ubuyobozi bwa ASE wenda bukurikirana kino kibazo wenda imbunzi zibona ukundi ko zabona umutekano zigasubira mu byabo
twigiye imbere gato tugeze mu gace ka Karuzo kamwe mu masantere agize Kibati duhuye na bwana munyezi ingenzi Mariko nawe arimo kuva ikibumba yatubwiye ko mu nzira ibintu bitameze neza kuko ubwoba ari bwose ku bagenzi
ewe mu nzira nidaje mbega umuntu ari gutambuka sa niyo amana yakomeye
bande bari kurwana
ebe turona guverinoma
bari kurwanira hagana he
ikibumba no kumanuka tuzarugari mu nzira bari gutambuka ariko ntibakembe nka bari gutambuka nagati twe dusaba ku buyobozi dusaba dufungurira inzira dusubire iwacu ikibumba n'irugari na za rukiro yose
ni ukuva mu nzira ntabwo ifunguye
oya
kugeza ubwo twateguragiye inkuru ntacyo ubuyobozi bw'ingabo za Kongo FARDC bwari bwatangaza kuri iyi mirwano ku rundi ruhande abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter Bertrand Bisimwa umwe mu bayobozi b'umutwe wa 23 yatangaje ko ingabo za leta arizo zateye ibirindiro byayo 23 muri ako gace uyemeza kandi ko ako gace kari karashyizwe mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase mu butumwa bwe Bertrand Bisimwa yamaganye icyo yise kutubahiriza amasezerano birimo gukorwa n'ingabo za Kongo FARDC aharimo kubera imirwano tumwe mu duce twari twarashyizwe mu maboko y'ingabo za yase zo muri Kenya ubwo ye 23 yatangaje kwiharekuye Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
Jimmy Shukrani bakomera tugukengurukire turaguma muri Kongo aho abanyagihugu ba muri territoire ya Fizi iri mu buseruko bw'ico gihugu babangamiwe n'ikibazo cy'ibura ry'umuyaga nkuba abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bigira ingaruka mbi ku bikorwa byabo muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu Vedaste Ngabo ari uvira
ugeze muri amwe mu masantere ya territoire ya Fizi ndetse no mu biturage byayo usanga ari abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba abandi nabo bakoresha umuriro wa groupe mu mirimo yabo ya buri munsi ibi biterwa n'uko batagira amashanyarazi Bwana Kitandaro Santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa Baraka aho usanga abanyiri ma hoteli utubari ndetse na za restora na salo bakoresha za groupe uyu muyobozi asobanura ko uyu muriro wa groupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro abawukoresha bishura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi ku munsi ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu Mariko Nkundabantu ni umuturage utuye irundu avuga yuko akora urugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri santere ya Madegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha
abantu barara mu mwijima abantu bakorera mu mwijima n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubona umuriro bitworoheye hari abakora ingendo kuza kuhaha kure bene uyu nawo utashitse hari abantu bakoresha udusola tudashitse ndetse mugabo tukarimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse by'uguze bigasha bikagira bite ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura umuriro y'amashanyarazi habonetse kabisa abantu babagira neza bo bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu baba batugiriye neza cyane
iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri territoire ya Mfizi ane nkambi ya Rusendi iherereyemo gihangakishije impunzi z'Abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganywe ku ivuriro ryo mu nkambi utagikora
kubera saa moya ugiye kwivuza kuko ari ugihe umwana atanga mu igiro kubera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro usikira mu kizime nta matara ariho sinzi impamvu rero ko ata matara ariho urwaje umwana mu bitaro udafise agatelefone ngo turamurekesha cyangwa agatoroshi birakugora cyane kuko urwaje umwana turasaba asere kuko yemeye kutuzanira ibitaro tutuye n'amatara kugira tujye turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo serumu ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose
kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atabye yarazi acyo usanga baramwirukanye rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara basanga uwo mwanya urwajije umurwayi ase bisaba ko arinda kujya kurondera itoroshi bacho sanga mukwayi arasindikaye cyane
Iranzi Olivier aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abagwayi barenga 50 ku munsi ari ingora bayizi ku mpunzi
donc katubwe yuko kubitaro kwatamyaga nk'ubu hari kuko bahageze mu ijoro usanga umuhaje kwivuza ari we neza ni itoroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nk'abagisanga afise abana bagwarije mu bitaro ijya ni mu bitaro by'abana canke abagwarije gusa mu bitaro sanga afite kibazo nkiyo habonetse nka serume ashaka guhera mu ijoro ntubimenye gatako kuvidura cyangwa gasanga umwana ari tumye kugira ngo ashike kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni umwijima.
Umuyobozi wa territoire ya Fizi Sami Kalonji avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya territoire 145 guverinoma ya Kongo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri territoire ya Fizi yazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi. Veda Sengabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri isanga n'imisi yose saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Uno munsi saa 10 twari twayaze kuvyerekeye ingwara ya Marburg ni umugera umaze kuboneka muri Guinea Equatoriale hamwe no muri Tanzania. Mushobora kuja kumva ico kiganiro rero cuzuye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Duce tubandananya ibiganiro vyacu na mugenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kutubwira ku vy'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo uri mu gitotsi. Ico gitotsi cavuye ahanini ku mikoranire ya Afrika y'Epfo n'Urusiya. Thomas Kamirindi akurikirana hafi ibibazo vya politike ya Amerika.
Mu bitashimishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo imyitozo y'ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya n'Ubushinwa Afrika y'Epfo yakiriye mu kwezi kwa kabiri gushize. Harimo kandi uruzinduko intumwa zo hejuru za ANC icyaka rya President Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo zakoze mu Burusiya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane. Zari ziyobowe na Obed Bapela, umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga muri komite nyobozi ya ANC. Icya gatatu Amerika itishimira nuko Afrika y'Epfo yanze kwamagana intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Obed Bapela asobanura ko byose bituruka mu mateka y'umubano wa ANC n'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete. Yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Darren Taylor ukorera i Johannesburg muri Afrika y'Epfo.
And we'll go to those people that supported us during that time to also talk to the lawmakers, any other eminent person and big businesses that are investing in South Africa to say we remain non-partisan. But also we are engaging with Russia around how do we then begin to end the war.
Obed Bapera aragira ati tuzahora dusanga abaduteye inkunga muri biriya bihe, ni ukuvuga igihe ANC yari mu rugamba rwo kurwanya apartheid. Tuzasanga kandi n'abashora imari itubutse muri Afurika y'Epfo. Mu magambo make ntaho tubogamiye, gusa nanone tuganira n'Uburusiya kugira ngo turebere hamwe uko intambara yarangira. Ikindi kibazo hagati ya Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni impapuro zo guta muri yombi President Vladimir Putin w'Uburusiya. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwirahe mu Buholandi rwasohoye mu kwezi gushize rumurega ibyaha by'intambara muri Ukraine. Afurika y'Epfo yamutumiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya BRICS aribyo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Inama izaba mu kwezi kwa munani gutaha muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo niramuka yakiriye Perezida Putin, nabyo bishobora kuzongera umwuka mubi hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kuri Obed Bapela nta kibazo byari bikwiye gutera.
We are for a multipolar system. No country must dominate the others, must not threaten the others, must not have unilateral sanctions on each other. We need them to also ensure that the international law is applied equally. There are people who waged war in Iraq, George Bush, the former president of U.S., who was never indicted by the ICC, President Obama on the issue of Libya, the killing of Gaddafi. No sanctions were imposed on anybody, and also the ICC did not even come in near of that situation.
Bapera ati turashaka isi iyobowe n'ibihugu byinshi. Nta gihugu kigomba gutegeka ibindi. Nta gihugu kigomba gutera ibindi ubwoba. Nta bihugu bigomba gushyiranaho ibihano uko byishakiye gutyo gusa. Tugomba kandi gukora uko dushoboye kose kugira ngo amategeko mpuzamahanga yubahirizwe kimwe kuri bose. Hari abantu bagabye intambara kuri Iraq. CPI ntiyigeze ikurikirana George Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama n'ikibazo cya Libya n'iyicwa rya Gaddafi. CPI ntacyo yakoze. Uburusiya ntiburi muri CPI, naho Afrika y'Epfo ni umunyamuryango wayo. Yagombye rero guta muri yombi President Putin aramutse agiyeyo. Vincent Magwenya, umuvugizi wa President Cyril Ramaphosa, yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ko iki kibazo kiri mu biganiro. Ati nibirangira tuzatangaza ibizavamo. Hagati aho Obed Bapela we avuga ko Afrika y'Epfo izohereza intumwa idasanzwe i Washington mu minsi iri imbere gusobanura neza umubano bafitanye n'Uburusiya. Ati azumvikanisha ko Afrika y'Epfo itemera intambara n'imwe iyo ariyo yose, bityo nta kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ifite iramutse ishatse guhana Afrika y'Epfo iyizuza umubano wayo n'Uburusiya. Afrika y'Epfo iherutse kwakira ubwato bw'intambara bwa Irani mu cyambu cya Cape Town, kandi Irani iri mu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasade ya Amerika i Pretoria yahise yandikira guverinoma ya Afrika y'Epfo ko nayo ishobora gufatirwa ibihano. Mbere yaho Amerika yabwiye Afrika y'Epfo ko ishobora kuyishyiraho ibihano iramutse yakiriye n'amato y'Uburusiya. Abadiplomate babikurikiranira hafi bavuga ko Amerika ishobora kwirukana Afrika y'Epfo mu masezerano ya Goa yemerera ibihugu bya Afrika kwinjiza ibicuruzwa muri Amerika bidatanze imisoro n'amahoro. Guverinoma ya Amerika ivuga ko mu 2019 Amerika yohereje muri Afrika y'Epfo mu rwego rwa Goa ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyari 5 na miliyoni 400, naho Afrika y'Epfo yohereje muri Amerika ibifite agaciro k'amadolari miliyari 7 na miliyoni 800.
Shimire mgenzi wacu Thomas Kamirindi yadufashije gusozera ano makuru atubwira kuvyo umubano wa Amerika hamwe na Afrika y'Epfo winjemwo igitotsi kubera imigenderanire Afrika y'Epfo ifitaniye no Burusiya. Iyo nkuru murashaka kongera kwisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Imbere guhana agahindukira ngende ndabimukijije kandi muri make ko abimukira abanyafrika 10 bahitanywe n'ubwato bwibiriye mu mazi bahari ya Mediterane hafi y'igihugu ca Tunisia. Na ibihugu vya Syria na Tunisia vyasubiye kungaha imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka 10 iyo migenderanire yarahagaze. Syria yuguruye ambasade yayo i Tunis nyuma y'uko Tunisia nayo itangaje igenwa cy'userukira ku murwa mukuru ico gihugu ku murwa mukuru wa Syria i Damas. Hanyuma intumwa za Iran zashitse muri Arabia Saudite no musiku wa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze. Agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu myako mu Burundi ubutungane bwa sozere igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri byabo mu mabohero. Ingwano ikaba yasubiye kwaduka hagati ingabo za Congo FARDC na M23 muri groupement ya Kibumba ni mu masaha yo mu gitondo 10 wa gatatu izo mpande zibiri zagwanye. Muri territoire ya Fizi iri mu buseruko bwa Congo naho havugwa ikibazo cibura ry'umuyaga nkuba abanyagihugu bavuga n'ijuru rya Amerika basiguye ko ingaruka ari nyinshi ku bikorwa byabo. Ningaduce dusozera no makuru. Nshimire mwebwe mwari muduteza abiri. Nshimire Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma na engineer Bob bafatikanije kugira ngo amajwi abashikire kuri micro na Lidiane ninahazwe edirwema yarahagarikiye ibiganiro no makuru vya kano vy'uno mwanya nawe nyene tumukengurukire ekipe y'uno mugoroba ku ijuru rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubike banwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose murara haryana hataryana hararumwasi.